Bimwe mu bibazo abatenguzi amateka babajije umushikiranganje ajejwe gisata cyo kumenyesha makuru Leocadinda Chayisaba birimo ibibazo bijanye n'ishyirahamwe Onatere ridakora neza umuhora wa fibre optique ukoreshwa mu gushikiriza internet abanyagihugu udakora neza internet itameze neza ubugizi bwa nabi bubera ku buhinga ngurukana bumenyi iradio na televiziyo by'igihugu bitumvikana neza mu gihugu hose n'ibindi bitandukanye mu kwishura umushikiranganje Jihireo Kadinda Chayisaba yasiguye ku bibazo bituma ari byinshi birimo kubura umuyaga nkuba ndetse nemeza ko u Burundi bukiri inyuma mu bijyanye n'imirongo yo guhanahana amakuru Ikindi yashikirije ni uko ibyuma byakoreshwa kera ari byo bikihari kandi sibandanya kwihuta mu iterambere uku ni kabisigura n'abanyagihugu batandukanye baganiriye n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika bavuga ku bijyanye no guhanahana amakuru mu Burundi bigoye cyane kuko n'utwo baguze tubafasha kumenya aho isi igeze amasosiyete ari muri mitere usanga baca bayatwara batanayakoresheje kandi bakanabazimba
twe tubona ibintu nyine bituma tumanaka mu Burundi zabaye nabi turagura amamega tukabona mu mwanya araheze cyane ikintu cyakojeje
ariko n'amamega yarazimbye ubunye dusigaye dukoresha interineti iva muri irya sosiyete limitel limitel nayo yaradugije amamega yaradugije ibintu byose kuri umushoboro nyine yashaka kuja kuri interineti ntibyoroshe nayo nyine nayo izimbye ntinyaruka
ikindi abo banyagihugu bavuga ni uko mu gihe giheze urabifashisha amatelefone yo ku mabarabara yo muri sosiyete ya Onatere ariko ubu akaba atagikora aho byaborohera gutelefona babo baba mu bice bitandukanye
by'ubuhinga bwa none byoroshe kera telefone publike zari zihari zikiba ziri ku ibarabara ugatelefona mukishura twabubonye ntibyoroshe cyoroshe telefona ubu dukoresha amatelefone mobile nyine zinazo amayinite barazimbye bose bashobora kuronka amayinite mutere guterefona biraga
kuri ibyo bibazo bijanye na interineti n'imirongo itandukanye ikoreshwa mu Burundi umushikiranganje Leocadinda Chayisaba amenyesha abanyagihugu ko buba bihanganye
umushikiranganje ko yatanze mu bitokorwa kugira ngo turonke abanyagihugu boroherwe gukoresha interineti imeze neza twari twavuze ko ishyirahamwe Isaro Link iri mu migambi yo gusaba lisansi kugira ngo ikore inganda mu Burundi aho rero bigeze biracyari mu ntego barindiriye yuko bemererwa kubera kugira ngo babone otorizasiyo ni uko uwo mugambi wabizwe neza ariko
ibijyanye n'ubusuma nabwo bubera ku rubuga hwaniro mu Burundi Ndacyayisaba amenyesha ko mu Burundi hakiragahaze kugira ngo bashobore kumenya no gufata abo bantu asigura ko ibyo bisaba gukorana n'ibindi bihugu bimaze gushika kure urongoye inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera yasabye ubwo bushikiranganje gukora ibishoboka batitwaje uko igihugu kimeze ndetse no guha agaciro ibijyanye no kumenyesha amakuru n'abamenyesha amakuru
umukenguzi
nguzamateka sinzo hagera yaboneyeho kandi gusaba ubwo bushikiranganje gukora ibishoboka byose abanyagihugu bakaronswa amafaranga yabo yafatiriwe mu muhora wa ekokashe kuko barenganijwe igihe uwo murongo wugarigwa inzira mu Burundi. Abagize inama nkenguzamateka bibukije ico gisata co kumenyesha amakuru ko ibikorwa byose bibera mu gihugu bishimikiye ku buhinga bwo guhanahana amakuru ari naco gituma mu gihe butifashe neza ubuzima bw'abagituyemwo buba bugeze ahatemba. Banagarutse kwishyirahamwe Onatele basiguye ko ritariko rirakora neza kandi ryararonkejwe ibikoresho bibafasha bacabasaba ubwo bushikiranganje kubikurikiranira hafi mu gihe cya vuba. Serive Ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.